iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ikiganiro muri Isanga. Mwumva iminsi yose saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ku munsi wa kabiri tuganira ku bijanye n'ubuzima bwa minsi yose cyangwa iterambere. Leta y'u Burundi maze igihe kitari gito ihamagarira Abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye, cyane cyane ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini gutahuka. Ni nyuma y'intureka za politiki zahereye mu 2015. Hari abatanguye kwitabira ko kamo muri iki gihe, batari bake bakaba bariko bariyandikisha ku rutonde rw'abifuza gufashwa gutaha. Mbere Leta y'u Burundi yiteguriye kubakira ite? Nivyo tugiye kuganira n'ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu mu kiganiro muri Isanga. Kaze mwese.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Leta y'u Burundi igihe kitari gito ihamagarira Abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye, cyane cyane ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini gutahuka. Nkuko mubizi, ni nyuma y'intureka za politiki zahereye mu mwaka w'2015. Hari abatanguye kwitabira ko kamo muri iki gihe, abatari bake bakaba bariko bariyandikisha ku rutonde rw'abifuza gufashwa gutaha. Abatari bake bavuga ko bariko babiterwa na cane cane n'ubuzima bubi bw'inzara babayemwo muri ivyo bihugu. Igitigiri kinini gishika ku mpunzi 15,000 birenga kimaze kwiyandikisha gutaha kiva mu ikambi y'induta muri Tanzania, irusenda muri Congo. Muri aka kanya hari urutonde rw'Abarundi bashika ku 100 bifuza gufashwa gutahuka. Ibitigiri by'abifuza gutaha bava mu ikambi ya Nakivare mu Buganda no mu Rwanda imahama ntibyadushoboke kubironka muri aka kanya. Ariko tubanze dutega amatwi inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Clavan, iyo nkuru ku mpunzi z'Abarundi bariko bifuza gutahuka bava muri Tanzania muri aka kanya.
Urutonde rw'impunzi z'Abarundi ziri mu ikambi ya Nduta muri Tanzania zifuza gutahuka mu gihugu cy'amavukiro rumanitse mu kigo cy'utwari iyo kambi. Urwo rutonde ruri ku imiryango 348, harimo imiryango irimo umuntu umwe cyangwa barenga batandatu, gutyo bigatuma abantu bose hamwe bari kuri urwo rutonde barenga 15,000. Uwo mutama ari mu biyandikishije ngo bazotahe.
Ebaga, namaze kuyobona akazi nakanje ngakarya harya ku rupapuro. Niyumva nezerewe cyane gusubira mu gihugu cyanjye cy'u Burundi. Mugabo mu guhunga nta uragana n'uwundi, n'ugumuka nta uragana n'uwundi, niba byimvira nabo nyine bazorusanga mu Burundi.
Ubu nawe mugenzi we afite umuryango w'abantu 8, avuga ko inzara ariyo yatumye aja kwiyandikisha ngo asubire muri komine Mabanda, intara ya Makamba, mu bumanuko bw'u Burundi aho yahunze ava.
Inzara ihari yica. Ikindi Abarundi barapatane bavyizenya bakabatumagura, abantu bakabatora imirambo bahateye amazosi, abandi babaturiye, abandi bateye umunyonga n'abatari jewundi ndateka basa mu minsi nizeyumva nk'inkambi zigaragara. Rero ndavuye mu Mabanda muri Makamba ngomba ngende basa yani ntibobona ngaha abantu baragwaye ibikurangunda ntimubona barari bivuga abantu bari mu gupfa. Bafishije amazina yanyuma abandi bazo bafisha ku gatanu.
Naho biruko hari n'abandi bamenyesha ko batarumva ko batekaniwe mu mitima yabo kugira ngo basubire mu gihugu cy'amavukiro.
Jewe ushaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera, nahunze umutekano muke hamwe n'intwaro mbi ije rero ntibirahera cyo sinahunze ubukene sinahunze inzara nubwo ntahana ku nguvaka ntahana yopfuma anyica ama bakantwara ikiziga
abo barenga 15 bafashe ingengo yo gusaba gutaha bagwiriyemwo impunzi zibaho bita mu mazone kuva muri 9 gushika muri zone ya 21 ayo mazone nayacikiyemwo abarundi bahunze kuva mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2016 abo nkuko bivugwa na bamwe mu barongo y'abandi bagwiriyemwo abagumye bahimiriza abandi bagenzi babo gutahuka kuva bagishika ni naho izindi mpunzi zifatira mu kwikeka ko bobo bahunze bari ku wundi mugambi
niho rero hacha haboneka abantu batanga inyigisho bagahunga baza gusigura izindi mpunzi zisanzwe ziri no ku mu Burundi basizara amahoro inyigisho zo gutangwa guhunguka baca batangwa kuzitanga niho rero hagabunawe imfungurwa bivanye n'abo bantu bahunze baje gutanga inyigisho abanyagihugu bace biyumvamo yuko botaha bivanye n'uko bagiye kwara amahoro kandi ko bakabona ko n'ubuzima bugiye kubagora cyane kubera imfungurwa zisanzwe zitangwa mbo icyo no kumenyesha ni uko abantu benshi bicuza gutahara baje guhera mu kwa mbere nk'abantu bahunze guhera ukumbi mu rutangwe 2015 umubwiye gutaha byumva mu gushika kubashitse ngaha inkambi ikugagwa mu kwezi kw'2016
gushika ubu nta kirangaminsi kiramenyekana caho izo mpunzi zizotahira ingene zizotaha aho zizoshikira canke imfashanyo zizohabwa mu ntango z'iyindwi iyo kambi ya Nduta irimo impunzi z'abarundi zirenga 126 yaragendewe n'abaserukira ibiro by'umuhuza mu matatu y'abarundi abaserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamwe n'abaserukira umuryango wa Afurika y'ubuseruko izo ntumwa zemereye impunzi zose zishaka gutahuka ko zizofashwa mu minsi ya mbere bamaze gushika mu Burundi abatarashaka gutaha nabo bemerewe gukingirwa bikwiye banabwirwa ko atawuzo kwigera abirukana ku nguvu kuko ari uburenganzira bwabo bye Clavier Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
twibutsa kandi ko atari ivyo biro vy'umuhuza vyonyine vyagendeye izo mpunzi z'abarundi umukuru w'igihugu cyo Burundi Petro Nkurunziza murantonga yagendeye igihugu cya Tanzania kuri uyu wa kane president Nkurunziza akaba yahamagariye impunzi z'abarundi zirenga ku 440 ziri muri icyo gihugu gutahuka abahungutse bavuye mu gihugu cy'Uganda naho nabo nyene baratahungutse mu minsi yahera ku mvo zitandukanye dutega amatwi inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze mu ndwiheze kuri izo mpunzi zavuye mu Buganda
abahungutse bavuye mu gihugu cy'Ubugande bavuga ko bafashe iyo ngingo ku mpamvu zibiri ubwa mbere bavuga ko bitabiriye akamo k'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ubugira kabiri bagasigura ubuzima bubi bwo mu ikambi
haje umushikiranganje mu Bugande ubudukangurira gutaha ko mu Burundi aramahoro turagenda turiyandikisha ngo dutahe twandikishe mu kwezi kwa kabiri niho yaza tukaza twamatwibutsa baducure ibadicura cyo dufata ingingo yo kuvuga ati katwebwe dutahe batugaburira umwe ibiro 12 ku kwezi kibigori bakatugaburira amasahani abiri ibiro bibiri by'ibishyimbo nico ni nusu cya CSB buri kwezi hatabonetse rero umwanya wo kwiyaranja ngo umuntu abone uko akora yashobora kubaha ibyo ntibyoshobora kumutunga niyo mpamvu rero twafashe umwanya twebwe turagomba kwitahira mu gihugu cyacu
gushika mu Burundi ntibyaboroheye nk'uko babivuga
gushika byaratugoye cyane rwose byaratugoye tuva mu nkambi twaraje tugera hariya ku mupaka mu gihe cy'amasama y'igitondo turambuka turaza tujya tugeze mu Rwanda baratwiminzira pe amahirwe rero twagize ku bw'Imana umukuru wa polisi wo mu Bugande yahise aducisha inzira ya mukato turaza bariyo tuzanira mu gitondo dufata imodoka tubona turaje tugeze ino ariko twagize ingorane cyane mu mayira
byasabye ko tumuha amafaranga kugira baducisha inzira yo ku ruhande twaremeye dushika tugaragara nta kintu nyine twashikanye ahangaha gusa umuntu w'umugira neza abantu nyine batuzi umuntu yaho twabana batuzaniye nk'utugori uduharage gutyo gake gake nyene umuntu akabona rusuka kujya
abahungutse baranasobanuriye ijwi rya Amerika uburyo bashitse mu ikambi y'impunzi ya Nakival
kewe nagiye mu 2015 mu kwezi kwa kane ndasize hano nteragiye ibishyimbo
chana kwenye njia ndi busa kuzagusura umana wanje abayo chana mpango hano muri leta mkuu wa gatano na jina mbiri jengo ba senyu ingo senyiri te asenyus chana vuka nchi Burundi isanzwe ndani sukuni mene ili kashengu mayo shangu mayo gucho abaki wa sawa karukaba sanga ina hambara na honze chayo
na jie mhusanga umujango na hambara tukwa jie duhunga tukwa wana arama horo na angorani tukwa jie tukwa la rangi jamator
na angorani sanjanya kwa nungu mutama tukwa jie sanga kukosinari kukuma ajenye
abo barundi bahungu tse basa wakufash kwa kukua tachobire ngeji
kutuzo tukwa hidu vise tukwa la samba gulisenya wanawe ni viwona mutu pashichiro mkari ukunu modu mutu gabuli vizuko tulia nicho chambele du saba tu wanyi vizuko tulia kia wali vizisa kani mugu wanyenu kunu moshora kwa modu sabi nule amotuzu na vizuko vizisa kuruta
madu fasha nane kwa tache tufise tulia kandu wana tache tuishobo jemuse nadu nadu waga tufise du solom tuidura jama tuta wanyi vizuko tulia tulajama nane tuko jiraguti kwa tutateze kusubira yo tuzogu mahani tukwa afa tufire mchuku
Daniel Machumi umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo arabahumuriza
komini ikuri iri iragerageza kubarondera utuntu yo bafashisha ibicishije mu miryango nyene muri cyaka kigega kintega bizotsa ariko nabo babana nyene baragerageza kubafasha reka sinabo gusa hariho zabugabira abaje bava muri Tanzania abaje bava mu gihugu cy'u Rwanda bose bakirwa muri ubwo buryo bashikira mu muryango iwabo
umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko akibonekeza inzitizi ku barundi benshi bifuza guhunguka
guhunguka kiracagoranye cyane kubera ko amatwa dusumira mu nkambi iyo bari birabagora kuvayo barakababuza guhunguka natwe rero abashitse hino barabitubwira ko baza bafise ubwoba ngo badafise inkuru zimeze neza mu Burundi ariko turababwira ati none mwabonye ari gute bagaca nababwira abo basizeyo mu nkambi bakoresheje amatelefone kugira ngo nabo bahimirize kutahuka ariko turavyumva ko abashaka gutahuka ari benshi cyane
uwo mutware amenyesha ko imigwi ijejwe igikorwa cyo kwakira abahunguka yashinzwe mu makomine yose agize intara ya Kirundo mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
barakoze bagenzi bacu Jean Bosco ndarurinze na Pierre Claver nyonkuru badushikirije zo nkuru muri indwi heze zerekeye abarundi bariko barifuza gutahuka n'abamaze gutahuka muri iki gihe hariho n'abanywanyi biradishwe rya Amerika bariko baratahuka bava nko muri Tanzania turifuza turize ko tuza kuvugana na bamwe muri bo abagiye baratahuka batarinze kurindira yuko bafashwa bagenda baratahuka bajabuka umupaka batahuka baza mu gihugu cy'u Burundi mbega rero kibazo gihari leta y'u Burundi iriteguriye kwakira abariko bariyandikisha gutaha n'abariko barataha muri iki gihe ko ibitigiri bigenda byongera kubavuga ko bifuza gutahuka kuri iki kibazo rero twatumiye ushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu batubwire uko ariko baritegura twatumiye mushinga nahe Terence Nahiraja mushinga nahe Nahiraja ndabaramukije kaze neza
ndabaramukije mesha makuru ndabaramukije n'abantu bose ko batumbiriza
yego tuhere ku cyo kibazo nyene ca mbere igitigiri twumva nk'ico twumvise nko muri Tanzania imiryango ibihumbi bitatu no kuvuga abantu bashaka ku bihumbi 15 biyandikishe ko bashaka gutaha ico gitigiri gitahi cyari rimwe muriteguriye kubakira bazokwakirwa bate mwiteguye mute
murakoze cyane nagira mbwire nyakomesha makuru ariko yatubwiza bose yuko leta yiteguriye kuva kera kwakira bene wacu bahunguka ingingo ya mbere yafashwe kuva bene wacu babitangira guhunga ni kuva ku bahunze vuba mu 2015 aho ngo cyo mukuru yagiye avuga ati yatanze itegeko ati ntihagire itongo ry'umuntu yahunze cyangwa ibintu byiwe byibwa n'abandi bantu cyangwa agira batubigarurira kubera iki kubera ko ingwara zabyo ziba mu Burundi abantu bagahunga bamwe bahengera abandi bahunze abandi bafate matongo abandi mu mazi ariko kitubu hari imanda zikomeye cyane zirimo iyo amaguru bita senete bimena ya sema idasanzwe kubera iyo mbono rero byaratworoheye ubu tuvugana murabizi yuko gushyika igihe cy'u Rwanda rusa n'ibyo kigarama mwaka wa 2016 hari hamaze gutahuka abandi bangana 100,000 n'abantu 25,000 ina kuzuia yako kuzamukwezi kuandiri wema kwenye mchini mimi kushika utubuga amadamu tahuka awarenga ilihundi ijana mitano na mitandatu siu chuna mitandatu nilipo tukola kwa kia na kina mwale mbenda jewe wechana kwa wali mitandatu kanda wa kengele kile wajini yedu tahuka wetuwa mbaka kite bila mwale yuko yedu tahuka na ilihundi zini mbisha Tanzania zida mwujego kumugaragaro hariho imbimini kwinge yatekanijwe iyi muri komune Mabanda zone Gitara mu ntara ya Makamba aho haramaze kuba kwa inyubakwa twakiriramo abagishika hanyuma iyo kitari nke bakandikwa n'abara bagasubira no kwinaharara hanyuma bade kwandikwa bakayosubyango mu nifashanyo maze dufa bikanije n'abadufasha ahantu bishanye n'izo bakungu hase bikora mu Burundi kushyiramo IRC itanga amadoka ari kuzibajyana iyo iyo batahiwa mu makomune bakacirajanwa iwabo batekerewe imirizo yamaza imitsi ariko yafungura twa biteguye rero
ego nabaciriyemo ayo mashira hamwe bifatanyije na leta mu gufasha abo banyagihugu nkuko mwari mwabivuze abo banyagihugu bafise amazu yabo n'amatongo yabo bashaka kuzoshikiramo izo mfungurwa bashaka kuzobafashisha bagishika zingana gute muri iki gihe mwiteguye kuzobashikiriza imfungurwa zingana gute
murakoze cyane n'abya barahumurize numva yuko abarenga ijana mu bitatu bazabari mu gihugu kandi bameze neza aha ndaguhaye akariro gusa ku ntara nkeya kuva mu kwezi kwa mbere gushyika iyo hageze kugera mu kwezi kwa gatatu k'umwaka mu rugi haje abantu amagana atatu mirongo itatu na babiri i Makamba ibihumbi mirongo inani na bitatu magana atanu na cumi na babiri Rumonge ibihumbi cumi na bibiri Kirundo abantu mirongo inani na babiri Cibitoke n'abandi benshi rero ingene bigenda hafere iyo atari bajya bizanye hari ibyo bita hoteli zone yo kuvuga abantu bagira bafatiye spontane ni kuvuga ko bagira bakasubije bakaza gucyo nyine aho leta hari n'icyo yimenya mugariza rero tukagerageza kubafasha mu gihe cyo kuronka ariko nkabo babantu mu tonde haweza hakicara wa mu bita komite tripartite gahari wa neza indi ni yaga bisa cyane kuronka umwe wese baharura ku mwana kuva ku ruyeya ubwo iharuro tubuge nayo turi kumwe nabo muri hase niho dore tukamenya iharuro kanaka nk'ubu ni guha akarorero ibyo bundi bisaba mu Tanzania gusa ngo bagutahuka aho nari ari muri Congo nagira ngo heshe yuko ibyo bundi mu Rwanda yahera twasiga ibyo rugendo hagomba kuza imiryango mu bintu bya nyamwe bitatu yari nk'abantu barenga ijana na mirongo itatu n'umunani hanyuma bamaze kumva yuko bagira bakize neza baduhaye amakuru yuko abandi bakiri basaba kwiyandikisha ngo baze ari benshi basaba yumviriza yuko batahuka kugira ngo baze ari benshi mu cyane cyane benshi bacana tuvumvise ingene bagira bakije n'uburyo bwo bwategekanijwe ibyo rero byabyanditse kandi bibiri kandi ndetse n'imbere y'uko bava iyo bari hasi rero ariko ku isi ari imwe baravuga na bagahega bakayabwira ubu rero kugira ngo iyi ntero nyamukuru ibyo batekerera bifatwe hamaze kubera inama nyabitatu ubusesha gutanga igiharuro nk'uko twatubwiye kubyerekeye muri Congo yari inama y'abantu bakeya nimwe mu bintu ntagitangaza neza ariko icyo intego yuko bakiriya fasha yategekanijwe iyo kuzana iwabo yategekanijwe gusa mu gihe aho yose yategekanijwe reka be nabo inzabo ziba zanonekaye leta yiteguye kugira ngo ishobore kuyagurira amabati n'ibindi kugira ngo bashobore kubaka.
Ego hari ikibazo c'abariko bariyumvira muri iki gihe ati ni kuki zimpunzi ziko zirataha ku bwinshi ni kuki muri aka kanya ari abariko bariyandikisha nkuko mwavyumvise mu nkuru ya mugenzi wacu muri Tanzania Pierre Claver niyo nkuru zimwe mu mpunzi ziridoga ko mwarungitse leta y'u Burundi yarungitse abantu mu makambi gutanga inyigisho zo guhimiriza abandi gutaha ivyo mwo bivuga ko iki harabo mu bamwararungitse guhamagarira abandi gutahuka kumbure no kunguvu
murakoze cyane ibyo nimvugo z'abantu kumbure bari basanga bafite umutima wahabiyoarabigisore n'abihugu ngo bagume bahunga berekane ko hatari amahoro ibyo bina bya bindi bongereza ibiharuro babesha by'impunzi kandi atari byo ngira ngo tukaba tuvuga ngo abantu by'amerika tukagira ngo tukumbure ngira ngo ni ububeshi mwaramukiye nk'icyubahiro perezida wa Tanzania magufi ngo ndamushimire birabigarutse ko ibyo bita defurema defise ni ukuvuga bakafata hariya muri by'amashanyarazi zabo bakoranye kuri ibintu by'akazi kubera ngo iby'ibiharuro baramufasha nyinshi miliyoni y'akazi bakazi igihe hari ibitaro byose cyangwa umuntu umwe afite uwo bita na tokeni bw'imiryango abantu batandatu mirongo inani cumi icumi ugasanga umuntu harimo nk'abantu mirongo itanu ibyo turazi kubabikora ko twarabaye impunzi kandi twarabibona hanyuma rero ibyo nagira ngo ari igituma abantu benshi bari kubasaba gutaha kumwe bigiye gushisha ibimenyetso biragaragara kandi ni byiza bari kubabyinshi abyumvikane rero mwese ubona yuko ibijyanye n'ibihugu by'abarundi
abantu benshi mu guhunga bahunganye ubwoba bagiye politiki y'abibanze hanyuma iyo batuye bajyana barahabonye hanyuma isi yose yaravuga ikintu yabona nyabona barimo bicaye muganiro leta ifatiye ya mbere ishyiraho mu gihugu irumviza abarundi baraha n'abari mu bihano bari hanze batari yacu icegeranyo carabaye kugira ngo ibintu bigende neza hariyo n'ibiganiro ngaho muri Tanzania byatanye intambwe ikomeye ariko n'ibiri ku musozi rero biri kugenda neza hari ikibazo cy'umutekano bavuga ari kinini muraze kwirinda iby'umutekano ya ONU iyo niyo iherutse kwemeza yuko mu Burundi ari igihugu kirimo umutekano n'amahoro icyo ni ikimenyetso gikomeye cyane icyo gisoma y'abahasi cyangwa abandi bantu batugira urwitwazo kuko kubera abarundi imidongo bagomba gutaha burya ishyirahamwe ry'abahungu zimaze kwerekana ikavuga yuko by'ukuri ibindi hari amahoro none ubona se kuyabona yobarinde ubundi bwitwazo abarundi rero ndabakegeje cyane kandi ndabakeje ntamagarira n'abandi bagiye kuko ubuzima bw'umuntu burabishe nkuko bariko bariye n'amagorwa nta nado rero umunezero ari hundi kuko
kuri ico nyene mushinga ntahe hariho umunyagihugu mwikambi impunzi muri Tanzania muri jya nkuru nyene yavuze iti kuri we ico yahunze ntikiravaho arasigura yuko yofuma subira inyuma ari keziga hari nabavuga muri yo kambi nyene yuko bidogera kubona impfungurwa zaragabanutse bakanavyo nyene bakanavyegeka kuri leta y'u Burundi bavuga yuko hari uruhara mufise mu kugabanuka kw'impfungurwa baronka byo mu bivuga kw'iki bijanye n'impfungurwa zigenda zigabanuka
ariko hari yavuye kwitambara ku isi zarenze ubwiye muri za Siriya ubwiye hirya no hino ndetse ariko nka muri Amerika kandi bavuga kenshi kuri Amerika mu makuru atandukanye bavuga ko abantu barimo bahunga bamererwa nabi nubwo ni leta y'u Burundi imana ihabwa icyubahiro kuko turi mu mahoro ibyo rero bituma zafashije muri ONU gitangwa ibirarengerwa ubu kubera ibintu byabaye nyinshi ubuyeho za Pakistani ukagenda hariya muri za Siriya ukagenda hariya muri ibindi bihugu bitandukanye ntarabyiko byaba abimukira n'ibindi ubirarengerwa ni kuvuga rero ni ngombwa yuko yigije abantu bari bigize babaye benshi si abarundi barahimikabira bamwe batagomba gutambuka kandi hariyo n'amahoro cyangwa aho induta bituma bongerezwa ubu yabaye bigiye kugira ngo ishobore kugabanya ifungurwa isihari kandi ibyo bose iyo niyo nkuru ikigihe yabaye kubera intambara yo kugera ku hirya no hino ku isi ariko bitewe n'iwacu bataha hari nagira nko bari naho mu Burundi hagomba hakaba nko mu paradiso nagira kubwiye yuko mu mpunzi atanarimwe kandi abantu bahunze bose bemera gutaha kuko hari amahoro kuko baba bari kumwe bari gutana hari duhendane hariho abantu ba mbere koko bahunze bafite ubwoba kubera amagambo y'abanyepolitiki mu 2015 awe uri mugwi wa mbere hariho abantu bagira kabiri bari barakoze ibibazo igihe makandi nyine yibuka ngo yinduta jewe n'abahagiye kubagendera n'umurongo w'intara ndabantu ngo batahe hariho umugambo wo kuzana naho muri Amerika muriko muravugira ibya Amerika ibya Burundi abantu bari bamaze kumvira bakabyara ibibazo bitanga ama interview hanyuma jama kandi muri adukere n'abantu bashyize ibintu 3 yahabwe yuko bakunze igihugu cya Tanzania hafi kuko bari bakoze gutaha umugambo urahagarikwa abenshi bakwiye kumva bavuga ati ikabi iriwe bacha bariruka ngo bayingire kwigira muri Amerika abo bari muri ayo makandi hariyo n'ikintu cyacu tuzi ziriyo tayinde kuvuga amazina ngaha bavuye n'umuhungu wo mu Burundi hariho n'abantu baturutse ubuso bamadugira nabi abo usanga bahungira makambi yacitse ku icumu hariho n'umuntu abari kudiki aho yabuga cyane cyane ko dubiri cyane hanyuma agacahunga akavuga ati ndera ndosubirayo aha kugize kuri Oriane itandishaka yuko naho bizogenda gute intera n'interuka hatabaye ibintu byo kugira ngo hatubiza kugira ngo uvugare hariho abantu bari ku kibazo byabo ikibazo n'umutekano mu Burundi mugabo ari n'ababuze abandi gutaha ari n'abakwiye gufata iya mbere mu kubesha ku maradiyo n'ibyo makuru babesha ngo nta mutekano uhari abo rero nagomba yuko abazobaha amatwi bazobaziza nagomba mvuga ko batumva bose yuko Burundi bifuza gutahuka tuguhaye kandi mu gihugu cy'u Burundi ifanye ko mu gihugu kuko nta tongo watwabo aba bose bahunze vuba amatongo yabo n'ubu ni politiki iyo kiraya cyungereye imirimo yabo bamwe yaheze yabuye ni kuvuga yuko ni kuri nini yaje kandi ni mahano umutekano ubu niyo yaramaze kwemeza ko ari amahano umutekano n'akarere ka Afurika y'Ubwanko dusabaye yuko ndetse n'umuhuza mukuru w'iyo museveni yavuga ati n'ibihano bashyize ku Burundi ni marize ko nibeho bigeho maze ko yabigenza yatahukiye hari igihe yarateye akazi na mpamvu umuntu atahuka ashaka ariko ni mu wubona yuko amahoro yawe ari mu gihugu kandi ari ibikorwa byiwe ariko arabizi niba ategeje n'ibintu cyane
nk'uko mubivuze abantu bazotahuka bashaka cyuko turaganira no mushinga nahe Terence Ntahiraja mu bushikiranganje bintwara yo hagati mu gihugu mu Burundi kuri ku buryo leta y'u Burundi iriko ritegurira gukwakira impunzi z'abarundi tugenda twumva muri iminsi ziriko ziriyandikisha gutahuka mu gihugu cy'u Burundi inyuma yaho leta y'u Burundi ihamagariye abatari bake muri Tanzania mu Buganda mu Rwanda no mu bindi bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini gutahuka mu Burundi kuko bavuga yuko igihugu cyabo gitekanye. Kino ni kiganiro gihe ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika reka nabo nyine twugurura amatelefone tubaha akaryo ko guterera duhere kuri Lionel. Lionel uratwumva?
Ndabumva.
Miriwe neza.
Miriwe.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Ikibazo ni icyumviro mwari kampeye gukibazo.
Ego?
None ko bahamagariye abantu gutaha ngo umutekano warabonetse. Halo?
Bandanya, turakumva.
Bahamagariye abantu gutaha ngo umutekano warabonetse. Ko atagihe bigeze babwira abarundi ngo bahunge yuko atamutekano hari. Iyo numva umengo boreka umwe wese azicyo yahunze. Hama ni umwe wese hari niyumva atekane mu mutima akabona yuko yutaha. Icyo yahunze akabona yuko ataka ikihari azoheva atahe kuko tubibaza neza yuko atamuntu n'umwe aryoherwa no kwitwa impunzi kandi turazi ko n'ubuzima habaye umwe atari bwige
kuri
noneho
kuri wewe rero uvuze uti muri mucamaketi ibo leta y'u Burundi yoreka guhamagarira abanyagihugu gutahuka mu gihugu
yego yoreka kubabwira ko umutekano wagarutse yuko ntigeze inababare yuko atawuhari ngo bahunge itigeze bakebura ngo bahunge kutamutekano hari nireke mwese irabiye ko hari hamatahe kandi numvirije bajyaye ba mwashoboye kuvugana bashoboye gutaha cyangwa bunyine bifuza gutaha cye numvise benshi bagomba gutaha cyangwa batashe bavuga ko bahungutse kubera inzara usanga ariyo bari bagiye bahunga cyangwa abo bandi nabo bakavuga ko ngo bari basi y'imiryango bahunze kibazo cy'umutekano sa ntawe nigeze numva sinze ko yaza kwa bataragira gutaha.
Urakoze cyane Lionel. Reka twakire wundi Stanislas. Stanislas duga kwijambo.
Ndimo ndabumva ni karanyu Stanislas Kigali mu Rwanda mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo. Manje kugushimira we Oriane, nshimira n'abari kubanga bw'ibyuma, nshimira n'umutumirwa.
Murakoze.
Nicyo nagira ngo manze nibarize umutumirwa cya mbere. Urabona nk'abarimo biyandikisha bashaka kuba bataha, niba bagera mu gihugu cyabo bagasanga nk'amazu yabo wenda ntakiriho, bafite uburyo bazabubakira amazu nk'uko nko mu Rwanda iyo baramutse bahungutse abahunze baza bakabubakira cyangwa bagasanga hari imidugudu bakayibaha. Icyo nicyo nagira ngo manze mbaze bwa mbere. Ikindi cya kabiri, nk'abo bari kwiyandikisha nk'amatike azabagezayo nibo baziyishyurira cyangwa ni igihugu cyabo kizayishyura nk'abari mu bihugu bya kure? Murakoze cyane, turahumva.
Murakoze Stanislas ngaho mu Rwanda. Tubandanye twakire na Elise. Elise uratwumva?
Ego mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Ego ndaramukije umutumira Rwanda Terence. Ego kuri icyo kintu nari mfite intererano umva twari tumaze igihe twumva yuko leta yasigaye icyunze ibintu byabo bahunze bavamo. Nimba ariko bimeze nagomba sabe leta mu bintu bifuza kuzofasha izo mpunzi zishitse yuko boshiramo amasuka. Urabona mu Burundi amasezo kuri uno mwanya tutatanguye irima, turiko turarima turimira agatasi. Rero mu byo bafashishe boshirimo n'amasuka n'imipanga kuko baziba bagarutse gutangura ubuzima bwabo, ngira bace nabone bifatanya natwe twagumye ino batangure kurima. Ama icya kabiri kwari guterera kumva ari ukuntu maravugishije abari iyo mu nkambi y'Induta, hari umunyagihugu numvise yavuze yuko aba bagomba gutahuka ari nabo bahimiriza abandi kuva bagishika. Urdireke rero leta nayo ntisamare kugenda kwigisha abantu kugira batahe ni ikintu cyiza cyane leta yakoze, ahubwo nibandanye mbere binashobotse baze bararungika abategetsi bakomeye kuko nibamara kubigisha hariho abandi batumye abo bantu bahunga nabo bari kubarigisha babigisha yuko batotaha. Rero icyo gikorwa leta nusaba yuko yohimiriza cyane abategetsi bakagenda kubananya bigisha abo bantu batahe, kuko nukuri umutekano mu Burundi urakwiye. Ego zari zonererano ariko harakabazo nagomba mbaze umutumire. Nagomba namubaze mbega ko tumva kenshi iyo bavuze impunzi baravuga iziri mu Rwanda, iziri Kampala, iziri niyo muri Tanzania. Ko tabo turumva kubijyanye n'impunzi ziri ibubembe hano mu bihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Niho uherereye ga Elise?
Ego jewe ndi mu Rugombo, turahana urubibi.
Bagera kuri bangahe muri iki gihe ugereranije kugira ngo twumve nabo nyene niba umuntu yogerageza kuvugana nabo akaraba ngene ubuzima bwa bwifasha?
Ni benshi bagiye, ariko twebwe bagiye kubera hariye inzara ngaha, harateye inzara uko twebwe imvura ntigizigwa neza ino muntara y'ibitoki. Rero kubera ibubembe ni mu ntara ya kure ntago ari ino hafi ya CDTV, ni kure sinomenya bariyo, ariko ndazi ni benshi bariyo.
Turaza kugerageza nabo nyene kubavugisha twumve uko byifashe ngaho ibubembe. Urakoze cyane Elise.
Yego namwe murakoze.
Kaduha kanya umutumire wacu yishyura ibibazo by'abanywanyi b'ijwi rya Amerika mushinga ntahe nahiraje duhereye kuri Lionel. We kuri we abona yuko mworeka guhamagarira abantu gutaka kuko ivyo bahunze barabizi bashobora kuzotahuka bumvise hageze. Ati yavuze ati hariyo nabashaka kuba baranahunze n'inzara n'ibindi ijambo nirwanyu.
Murakoze cyane, ariko abasitani bo mu Rwanda kubera ko ikinyarwanda cyishingira ngo sinumvise neza ikibazo by'ubuzima.
Ikibazo cya Stanis
leta n'umubyeyi nta gihugu na kimwe cyonezerwa abana bacyo bari mu mahanga nk'iyo bari leta kandi bari umubyeyi. Kuvuga ngo nireke kubabwira ahubwo iyo mvugo siyo na gatoya, hanyuma kuvuga ngo bacyo bahunze nyine nimba yarahunze arabishyira umutima wiwe. Nta muntu bahungura ku nguvu mugabo reka nk'umubyeyi yifuza guhamagarira abana bayo bagatahuka mu gihugu kugira ngo bacyubake. Ubyifuza wese gutaha agataha atawe umuturi bite atawe umubyeyi gutaha nicyo niyo mwishyura nk'abagabo benshi neza kuvuga kubyo yavuze kandi biratomoye. Hanyuma nishyuye Elize no kumukengurukira cyane kuko yatanze intererano yavuze ati nimba leta yoba yigisha abantu batahuka ahubwo nibandanye urugamba kuko ikora ikintu cyiza cyane. Ati kuko hariho abandi babigishije guhu batumye bahunga n'uwabigisha ko batahunguka, nibyo ni abanyapolitiki bari bateguye umutego wo gutsembagaza ubutegetsi mu 2015 igihe bya 2015 turisama mwese narabibonye harimo na 30 muri bo ariko abantu bari gutungana n'ubundi gushika isaha kandi twizera ko bagenzi bamwe baraciye ubuhanga bari mu ko bamishyira igihano abana bataraboneka banapfuye n'abantu bahunga batenze ayo mu gihugu avuga ijambo ryiza cyane. Leta nk'uko twabikeneye n'ubu amaboko y'imizi ya leta y'u Burundi aruguruye kandi Burundi wese yifuza gutaha natahuke na cyane cyane kuri ibyo ngenda gutaha ari ikintu gikomeye cyane. Ubu turi mu kwezi k'umunani, mu kwezi k'umunani imishyura gutahura hakaba uburiri niyo abantu bose bifuza gutaha baba barishe kuko amatungo yabo yaracungerewe zoba byiza cyane. Turizera yuko mu byo bafashe imigambi y'iterambere kuko byose bizahitamo bikabishyiramo yabitegekanije iri kumwe n'abari kuba bifashe nta jisheri n'abandi kandi tukizera ko bizagenda neza turabahaye ikambere kandi nasubiye kumva ikibazo
cy'iyo. Umunywanyi wacu Stanislas mu Rwanda we yavuze ati amazu yabo yasigaye mu gihugu yaba amazu y'izo mpunzi bariko baratahuka bazamwo hariho abashobora kuba bagaruka bagasanga amazu yabo yasenyaguritse. Yatanze akarorero ko mu Rwanda babubakira muriteguriye kubakira amazu y'abantu yoba yarasenyaguritse haba ko muri kiriya gihe nyene cy'umutekano muke canke kumvuza arizo zose ahama yangera nabaza imgene bigenda wo musigurira kubataha bava mu bindi bihugu ninda barihira uburyo bwo gushika mu gihugu cy'u Burundi.
Murakoze cyane. Nk'uko uri kumubivuga nagomba mpere najya namuhumurize abarundi leta yubaka ibigafasha si abarundi gusa bahunze, hari abana barushaka gusanga ari bantu aho ikora bamashaka abataha akazi abatama akazi n'abandi hasanzwe hariho umugambi mu kikirangangi yari hagatiye akazi na muntu bikirabiri bakumira usanga imigambi yaguririmo ni kuvuga usanga gufasha abantu batishoboye nako mu kiranganje bintu batumye n'ishuri ku gihugu kandi hari ubuyobozi bukuru bwo kwakira abahunguka mu migambi n'umugore tayemereye n'amafaranga bukoresha harimo amafaranga yo gufasha ariko bari bakiriza mu gihe batayike nko kumara ko kubarosa amabati n'ibindi bikoresho kugira ngo bigende neza hejuru y'ibyo abona asanga gufasha ariko bizajya bikagenda mu bisanzwe nicyo gituma iyo abantu batahutse ku mbuga bagasanga nta mabwiriza bakiriho hari ahandi hantu leta ikoranye n'abagiraneza bita mu gifaransa sante de l'environnement temporaire ni ukuvuga ahantu bashobora gushikanwa bifata kibanda gatoya mu kurinda yuko bashikana iwabo bashobore kurwara ibigeze neza iyo zose zigategekanijwe rero twagomba kubahumuriza n'ukuri kandi tubaha ikaze kandi kijyambere nagira babibuke nuko kenshi babikora umenga iyo babonye ibyabo bibiri na cumi na gatanu twibagira yuko kubera amakuru y'ubundi bwabonye higeze guhunga abantu barenga ibihumbi byinshi birenga amajana abiri hakaba yarigeze kwakira yashyizeho umugambi kwakira abantu barenga ibihumbi bitanu na mirongo itatu n'abari barenga ibihumbi na bitanu bari baje birukanywe harabayeho umugambi wakira ibihumbi bibiri na cumi na kane rero kiramaze kwakira n'abandi bantu benshi bobo ndetse banasanga amatongo y'abarimo abandi n'amagarimo abandi ariko yagerageje gufata ikibazo mu minwe n'aho bariho imanda zimwe zimwe kuri bamwe bamwe ariko bafungura bakajyana bahari icyo gituma nabaga guhumuriza rwose ibitigiri by'ibitaro ubwo bahita kubona ibisumbizo leta yabikoze n'ibi rero ibikwiye gutegura kandi ibyo bikaba kandi turahumuriza bene wacu kandi twaba ari muri Tanzania gusa hariho n'ahandi twateguye aha mu Gatumba hateguye ikindi kigo aho ukava muri Congo bakagenda gushyikira hamwe bakajyana iwabo nabo nyine ndabibutse yuko no mu Buganda abahungutse kubera ubushikiranganji yagiyeyo w'intara ya Gatumba mu gihugu sibage bake mu Rwanda gusa hariho n'abandi baje bakime bakurikije ibigenda nk'uko tumaze gukurikiranye hari imiryango yatashe mu Kamenge y'ibitaro mu ntara ya Gitega kubera kamo yatewe turashima turashima kandi duhamagara n'abari ko batahuka kandi bamaze gushikana kuri rero bikagenda neza yari asakubwiriza yari irimo ari nta muntu ikora aho bashyira ku ruhande rw'abandi kugira ngo leta ize ibafasha bashobore kubaho neza nk'abandi
yego kuri icyo kibazo nyine cyerekeye ibyo kubafashisha imfungurwa n'ibindi bashitse munywanyi Elize yabajije niba muri ibyo mubafashisha harimo amasuka n'imipanga byo kubafashije gukora bashitse
ibintu bya mbere ho ni imfungurwa hanyuma ibyerekeye ibikoresho tujya inama n'ishyirahamwe ngo bakunguhe hashitere n'ishyirahamwe yose tuyicara hamwe hanyuma ibyo bintu biba bakeneye kuko urabizi yuko uraba ibyo bintu by'ubu bakeneye bakeneye amasuka leta yashyizeho imigambi ikaba yabaguriya cyangwa ibi bikoresho umugabo gushyika ubu cyane cyane ibintu byerekeye gufungurwa ibintu byerekeye uburaro kugira ngo amande bashyike aho waba hanyuma rero mu byerekeye uburiri leta iheze kwigerageza n'abo bafashanya kugira ngo bigende neza kuri wa kitu kandi kitwa faranga makeya nagenda bakabera nka bagenda gutahuka bava muri Kongo uko twa twari kongera hafi ibyo byatse gushikiriza umwe cyo kuronka bidushaka kugira gukoresha shaka dushaka hamwe bya 2016 kuba ku muntu tugira ku mukuru na karenda guhaye ejo y'ifungu kwa bize mu fasha y'ikingo kanaka kugira ngo wimbe agire icyo ashaka mugabo ashobora kumuhereza isuka y'ishashi ibikoresho agifise mugabo niba afite akaguha igikoresho akeneye cyane cyane umuha umundi mafaranga yabaye abantu benshi narabikoze neza wewe icyo gihe abantu barahabwa amafaranga atari make agaca mu ishyirahamwe bita kopeke hanyuma bakaza baratora make make bagura ibikoresho bipfuza nk'ujya mu muryango umuntu kugira ngo bagure icyakire nyine si wowe ugenda kumutorera ni iki mugabo ibintu by'ibifungwa birategekanywa n'ibindi twageze n'ibikoresho bindi bitamenyereye kubera batabikije icyo kimwe nibo baheze bakamenya ibyo bagenda kugura bashobora gukoresha
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turaganira n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu mu Burundi ku kibazo c'abarundi bariko baritabira kamo leta y'Uburundi yabateye ko gutahuka mu gihugu twiheza uko leta yiteguriye kubakira nibagera mu gihugu nkuko tugiye turavyumva mu nkuru twabashikirije abatari bake mu nkambi impunzi induta muri Tanzania baruka kwiyandikisha ngo batahuke mu gihugu cy'u Burundi ku bwinshi hariho nabari Lusenda nabo nyene biyandikishije kugira ngo batahe mu gihugu cy'u Burundi turiko turaha kandi na karyo abanyonyi biradijwe rya Amerika bagira ico bavuze ko tubandanye ku murongo twakire Pacifique Pacifique ikibazo cyangwa icyumviye duze jwi Pacifique
ikibazo cy'uwanje
uko
leta y'u Burundi aho kubandanya ivuga ngo batahuke batahuka uko banza kurwanya icyatumye bahunga
icyo cyo bari giki Pacifique kugira ngo umushinga nahe ndahiraja kwishira neza na neza ubwira ico ushika ku kucimvira cawe
eko eze ari abahunze umutekano buke ukaba rero nabahunze bazo cyubukene ikibazo cy'inzara nimba mu Burundi hazo bakiri inzara rero nabandi benshi bazobandanya bahunze cyo gituma ikibazo cy'ubukene nacyo nyine cyo bamwitore ku mutwe mbere gutora ikibazo cy'impunzi cyahuka mu Burundi.
Murakoze cyane Pacifique. Reka twakire na Ferdinand. Ferdinand, uratwumva?
Allô?
Oui, Ferdinand.
Oui.
Kibazo cyane cyumvira.
Banje kuramutse umutuze. Kibazo cyane ambere nagira ndagira nsumire ko bavuze ngo yabaho inzu ni yatahe. Kibazo kuko amahoro ni umutima w'umuntu. Mune yumva ko icyo yahunze kiba cyarahe. Agira ati mbaze cyarahagira ngo baze kuko abantu batumva bapfuye bafashwe barakarenganya iyo bahumuriza akagira ijambo babwiye iyo tuma bataha.
Urakoze cyane mushinga nahe ntahiraja ibibazo bya Pacifique na Ferdinand.
Pacifique sinabyumvise neza yavuze ngo ibintu ngo kugira ngo bahunguke cy'inzira
yavuze ko mwogerageza gukemura ibibazo byatumye bahunga akavuga ko bamwe bashobora kuba barahunze ubukene yuko ari kimwe mu bibazo mwohagurukira kugira ngo abataha ntibagaruke muri bya bibazo nyene.
Yego hanyuma nyamwe cyabitaho yavuze ati amahoro y'umutima w'umuntu mugabe cyangwa twashobora kugenda kubera ngo ikibazo kitari kimeze neza.
Nawe nyine yasa n'ubazije ikibazo nk'icya Pacifique yavuga ko ikibazo abo bantu bahunze mwogerageza kubahumuriza kugira ngo bamenye niba carahavuye.
Murakoze cyane. Murabizi yuko uvuga ikibazo cy'inzara aha mu kagari ka Kayibushiruko uwo kugesha ni muri niho bahindira gusumba ibindi bihugu biba ariko arakoresha ibintu cyangwa ubushinwa cyo kuvugira aho hagati mu gihugu cyo kuvugira ibintu bya mu Buganda. Hari higa bikomeye by'indara usumba no mu Burundi aha muri Sudani mu manuko ingene bimeze mu rayi n'ahandi hatari hakeya nibaza yuko ubwo mu bukene bwo mu makami nta butunzi umuntu ni kandi y'impunzi ariko aronka busumba no kuba mu itongo iwawe ingo ikasi ukarima ugakora imirimo ukiteza imbere nibaza kwica ku bintu bitandukanye. Hari n'icya kabiri abenshi mu guhunga bavuga ngo bahunge ikiringo icyo kiringo bavuga ko bahunga ubutungane bwa kibanza mu rwagati barungirubanza n'isenere ya Afurika y'ubuseruko iyacurubanza ndaheza ndatanga umutekano yuko ibyo bintu bavuga yuko by'ibintu by'umukuru w'igihugu amateka atomoye mu kuvuga ko yiteze bisinya amategeko aricyo gituma n'isi yose imyemera n'inzego zose n'ibihugu byose bizitwa n'ikimenyetso zatwe n'abanyagihugu none maze bikahuze n'ahanyasa amategeko kandi yitwaye icyo kintu uri kurahunga igiti kigeni yabaye k'umutekano wahunze wahuje imbere naga nuko awe yariho igira inzara kuko kwirya nicyo yindiye ko baguha intete n'ibindi bintu bitoroshye kandi bane hari amahoro n'ibaraje nicyo gituma rero navuga ngo hanyuma aho kuko yari gukora imitima w'umuntu izimba yitahura cyane rwose nubu twavuze ku iti nta muntu yateye ubundi igiye gufata ku nguvu ngo atahe mugabo uwifuza kuza ku gihugu agikunda no kuba hari ibitendo by'iwe kandi atuma agafite afite n'uburenganzira nk'uko cyashaka cyo tumenyere igihugu tumara mu gihugu cyacu kuko atakiri cyo rero umwana w'umuntu gusumbicho akoze kuma ikomana na hagati cyane.
Urakoze cyane. Reka twakire Adelin. Adelin duka kwijambo kibazo cyangwa cyumvira mu masegonda make.
Ego murakoze cyane jewe nk'icyumviro. Umutumire mwadutumiriye ego ariko asaba ko abahunze bushobora guhunguka. Ego turabibona ko umenga agahengwe kariko karaboneka ariko rero kaboneka kuri twebwe tubona ko umenga nta kiturondera burya rero wahunze kugira ahunguke aramanza karaba icatumye ahunga rega bigeze he kucatumye ahunga rero nico gituma ego broma ndiko ndaraba intambwe turayiteye nuvuga ntituze ririko riraboneka ariko rero uwahunze afise icyatumye ahunga n'ikizatuma ahunguka.
Ariko yaravuze yuko
vrema ituze rirahari kuza mu gihugu cyabo cy'amavukiro nanje no bibatumirira. Murakoze cyane gose.
Urakoze Adela. Katubandanye twakire na Abasi. Abasi uratwumva?
Ego amahoro cyane.
Amahoro neza.
Je kawada ni nkimpere ano notera abahunze canke leta y'iwacu. Kimwe bigema no tera impunzi zahunze barabivuye mataka ko amahoro turi nayo ngatwe se turi mu gihe cy'Uburundi. Kuko guhunga hari nuwo yahunze atahunze ntambara yahunze aho nk'abo tubana ngaha mu rugi bahunze indi by'iwabo ubona bagiye kubw'inzara kuko intambara nta ntambara ingaha mu gihugu cy'u Burundi barabivuye mataka mu gihugu cyabo kuko kugumu uri mu gihugu atari rwanyu ugasanga umuntu atunzwe no gusega gusabiriza nabyo nyine si agateka nta gateka gahaha umuntu kabisa barazire mabatahuke hanyuma ikindi nacyo leta nayo n'umubyeyi wa twese ndibaza ibyo waba bemereye cyangwa bemereye ko wafashamo ushaka kubibafashamo kuko leta yacu turayizeye ntibayaga amasigara cyicaro brema icyo notera abo bahunze barabe brema ko numvise n'ubuzima babayemo si bwiza brema mu nkambi usanga bameze nabi bamerewe cyane rwose indwara inzara ko bafungura bigize kuko naho buhunguka ushaka kungaye ko bashyira mu bukene mu bwo bukene na mezi make kuko bukene bukugwaho no gukora brema leta naho ndibaza bafasha bakabafasha ibyo babakene n'amara amasuka cyangwa utuntu twankenerwa aho no waba usanga baba amazu yabo baba yarasamburiwe cyangwa bakasiga bayagurishije kinacyo leta naho umubyeyi wa twese uraba ukuntu batunganiriza aho waba baraziguze ko abantu usanga baraguze ibintu by'abantu bahunze bakarabagema leta ikabatunganiriza ndibaza leta iratunganiriza umunyagi uwo ari we wese urabe bagahunguka vrema ko nta ntambara iri mu gihugu cyacu cy'u Burundi twese turi ngaha mu Burundi
wowe uraramahe Abasi uherereye he
njye ntuye ngaha mu Ruhigi ni porofeseri kuri santre
muratekanye
yego turatekanye vrema nta mahoro yose ndibaza ni mu ntara nyinshi zitandukanye tuvuga abantu ku matelefoni tukaba tufite abagenzi bwa ntabwo turumva ngo habaye intambara ngo ariko habaye imirwano aho uza wumva abasuma bobi abazi nta gihugu na kimwe kitagira abasuma bo uza wumva ngo abasuma ngo bateye ngo bagiye kwiba ahantu bamenye inzu urabona n'abasuma bibasa intambara
birumvikana
igihugu cyacu cy'Uburundi vrema kirimo amahoro
urakoze cyane Abasi reka duha akanya n'abandi Abasi urakoze cyane reka duha akanya Melkiad ikibazo cyangwa icyumviro. Alo Melkiad.
Nashaka bari kuntererana ubwa mbere. Araba niko numviriza ajya muri ya mbere mwatanguriye ko yarya mu bihe bihumbi cumi na bitanu n'itandatu nabyo kuza gutahuka. Nagira nsabe ubwobwo ubushikiranganji bwatumiwe kugira ahubwo urabibwira ubyihutishe rwose kurya saba yuko ubushika mu bundi hakiri kare. Turabujya n'abandi butura kw'akarorero. Ubu turabujya n'inkoko ku mugoyo ziriko zirataha zavuye mu nzu imwe zitahiye rimwe hari gitangura gutaha ziri zikagira zisoba ziri zikinjira ubwana hayo zakinjira dore asaba rero yuko bashobora kwihutisha hakiri kare kugira turabe yuko izo nyungu n'ibyo zitara akarorero hanyuma ikintu nagira amata cyane kuri abahungiye muri ibi bihugu byanyu nyine nzaho impande y'iwacu mbega burya nk'abakozi ba leta urumva hano bafite amakenga ngo barasubize mu buzi ngo n'ibindi ako tuna janyi bayitse kumbure abahumure cyangwa tandi umuco yabavuye mu butumwa n'ibyo kuri barabuvuye mu cyangwa batubisizwa naho kandi nagira baze
kibazo cyiza Melkiad urakoze katuhakanya mushinga nahe ntahiraja Adelena Abasi base n'abatanga ivyumviro ariko muri mu bibazo vya Melkiad harimo icerekeye abo bakozi ba leta vuze bazosubizwa mu buzi bizogenda gute kuri bo bifuza gutahuka
nakoze murakoze cyane nagenda gushimira abanywanyi b'iki bya Amerika bagiye kutangira bitangiye reka duhere kuri Adela yambaye twahunda abantu yahunda yari kiba dukora gahanyu kandi karaboneka atari ko nikuraba ko ataki kurondera ariko wahunze afite yahunze nibyo hano abahunze kwirirwa bacandiye kuri bamwe navuga bahunga n'abantu ndavuga ukuri ngo bamwe n'abantu bamazina gusa harimo abantu bagiye mu mahera y'abandi ndatse ku rubiro harimo abafunga kiwani hari abatuye amahera muri banki agacagenda agacahesha ngo bari ko ngo baje kuntera harimo abagiye bafite amadeni y'abantu kubera base kurira uwo rero mubwiye gutaha ntariko atiriye umutekano mukavuga ati ngiye ndose ku maso y'abantu akaguti abantu nk'abo benshi barahari ntibari basanga ibyo bidanga mu bintu bindi kandi byarabaye ibi dufite rero abantu hasi kandi bari kuba bidoga mvuga ati ngiye yankaye ibi ni ingorane aha rero kuvuga n'ukuri muba ikihimbaye nuko ndiko wenshi bakayabye afite niyo tahukiriye hanyuma abasi na wati abahunze ni batahe kandi yaravuga yuko hari amahoro yatanze impanuro hanyuma kandi nibwo cyane nako ndiko kamera ikipe yahamagara abantu batubwira ngo batahuke aho bari hose kuko ritiki kuri kubakira nk'umubyinzi nikiyo kako diya leta mbega bigenda gute umukozi wa leta yatahutse nabizi yuko muje kuronsa abantu babunguka harimo impapuro zerekana ko bahunguye iyo tuzafashe kwa muga by'ishungwa n'ibindi hariho udafite akanyamuntu inyuma akaboneka yuko karonswa hariho kuronsa icyo bita atentative de la reconnaissance la patrima isuku y'ishyirangangi zitwara ziteguye zirahari hanyuma aho bakayironswa iyo rero hageze ibito bisasuma abantu baba barahungutse cyangwa igisobanuro cyangwa kiriya byaheka bigafashwa umukozi wa leta rero yahunze mu kazi ka leta amaze kuza yadehede yandikiye ubushikiranganzi bugejwe agashyira ko nabwo hari urupapuro kugira ngo bamusubize mu kazi abo nabo icyo bagiye mbere bishinze uburyo baba bafashe buhoro buhoro uko bagenda baronka iyanda ni uko umuntu yaba yasabye gusubiza mu kazi mu gihe umuntu yahungutse aribo mubonye kwita repubulike ariko nabivuga ni ukuvuga bamwe batubwira gutunganirwa ubwa mbere gutyo gutyo gucayifata nka ntama hanyuma bagacabiga uko iyanda bigenda biraboneka bagenda batunganirwa kuko birumvikana baba bari basabye nyabiri hamwe cyane cyane ko abagiye bahunze atari baba bagiye bijyanye ni uko bigenda bikagenda kandi no ku bantu bahungutse kera niko byagiye biragenda.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga turabandanya ku murongo twakira abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika ku bibazo by'ukuntu leta yiteguriye kwakira impunzi ziriko zirataha muri iki gihe tubandanye twakire Omar. Omar uratwumva?
Yego ndabumva.
Kibazo cyane cyumviye.
Kandi twibaza ko kujyanye no kwemeza bazi kugira nk'umwuka no kunetera zakira bizanze twe dutangira cyane mu gucu Burundi. Kana kina jina kigeze kuba mbaye Tanzania mikambi y'impunzi ni ukuvuga yuko mikambi y'impunzi tukuvuga ko ubuzima usanga ari bwiza nta buzima buriyo muri make utubwo ngo ihuje amavukiye rero ko tubizi leta n'inzira twese aha twese njye nsankorera leta y'abanashaka ndi umwigisha mu Burundi ni ukuvuga yuko umutekano aho mperereye mu Yinga umutekano urahari kandi ukwiye ni ukuvuga yuko turahindurwa no kuba turi mu gihugu cy'amavukiro ari nayo mpamvu tutahava tubwira umuntu ngo agume mu buhungiro kuko nta kamaro kariyo kuba mu gihugu hazi hakore igihugu cy'amavukiro tuvuga ko bohunguka hama ibyerekeye ubuzi nabyo ego ngewe nk'umukozi wa leta n'umubyeyi wa tere twese leta yo ubwayo izoma ingene yongera kubara ibintu gramu mu buzi bari basanzwe bakoreramo kuko nk'uko ari umubyeyi wahura twese niyo dukamisha kuko dusanzwe dukorera leta twazi yuko atangwa mu bizo haba nayo ikijyanye no kuvuga ngo umuntu yoguma mu buhungiro kibaza yuko icyo atari icyumviro kiza cyane rwose ahubwo nabona nk'abarundi nkatwe nabo botahari bakaza twubaka igihugu tuka mu gihugu ko igihugu ni cyacu ntituzoguma tuhura igihugu rimwe na rimwe usanga bifite imvu zitandukanye ariko twe aho mperereye vraiment ndabona umutekano ari wose
nta ngorane uhereye he gama uhereye amaja
jye ndi mu Yinga mu gisagara cy'i Muyinga hanyuma nagufi
urakoze cyane Omar.
Murakoze cyane nawe.
Reka twakire na Cedric. Cedric uratwumva?
Ndabumva neza n'amakuru.
Mahoro neza.
Ndaramukije na nyakuba umutumire.
Uhamagaye urihe ga Cedric?
Yewe namagaye ndi muri Eritrea.
Eritrea. Radio Ijwi ry'Amerika murayumviriza muri Eritrea.
Turayumva gusa igihande cyose ni cyo bimwe bimwe
kuri internet
hama
biradushimishije cyane
mukunda kuba cyane iyo ntuma y'ubushikiranganji na mutamani Florence na Biraja kuko ngene yigeje abadene wacu bamwe bahunge mu bihugu duhana imbibi abandi bakagenda kure ko mu gihugu cyacu harimo ari amahoro n'umutekano nabana nabo bakumu baza akarabyo kamwe namaza ni ko imunzi ga ikije ku gihunga ama gidahunguka ugasanga bifite mu byabo bagasanga ibintu byabo baragize ikibazo cyangwa barabigize bari abantu barabigiyemo ndasera izindi ngaruka mbi nagamba kubaza yuko ataha ntambamye nk'abo baheruka guhunga muri 2015 bahunze ibihuha bari bumvise ko bajya gutanga ibintu byabo
ni kimeze nkuko byari cyama igira kabiri nagamba kubaza yuko hariho ibihande bimwe bimwe bashobora kuvuga ngo naho botaha hari ngo abantu bitimanira kure cyangwa abandi bantu bazava baza barabakora ku itama cyangwa babwira ati nari mwahunze iki nari mwagiye hariya ugasanga birasumira kugira icyo bita nuvuga nko kugira nk'ubwoba kubera abo basangwa bashobora kuzobikeka ati nari mwagiye hariya nari mwagiye kugira iki cyangwa ibyo mwari mwibajije ntibyakunze ati burayo muragarutse mugiye kugisanga nagomba kubaza ko nk'ubushikiranganji hari icyo muriko barategura no kunyigisha mu bazi bazaha nk'abataha cyane abazoba batake
urakoze cyane Cedric ngaho muri Eritrea mu bandanye mwumviza radio ijwi rya Amerika urakoze cyane rwose reka duha kanya mushinga nahiraja ibibazo bya Omar na Cedric duga ku ijambo
ego cyane murakoze cyane nihereye kuri Omar yatangira no ntacyoze yabagije yavuze ati ni kwa mutekano ati kandi ntakaba kuguma mu buhungiro ni ibintu yabaje umuntu asegereza kandi afite igihe cyo cy'amavukiro ndamushimiye cyane Omar kuko ubutumwa yatanze kandi niyaza yuko yariko yatwumvise amakamba atandukanye bagatiriye nkankama Cedric nawe ati nawe yashimye yakengurutse ngiye tuko turatanga ibice by'ibibazo bimwe bimwe nako turamushimiye cyane kuba arimo yitiye akavuga ntigoro tukumva n'akazi k'umuyundi mwene wacu ariyo yadahegereye cyane nk'umuntu nawe yatanga ubuzima twongererwa rwose tukaramukanya hanyuma ariko yabagize ibibazo bibiri aravuga ati mbega abahungutse ibintu byabo bimwe bimwe bigenda gutya ntitwumvise yuko abahunze vuba bage ibyo byacungerewe mbega habaye n'ikibazo bigenda gute ati mbega niho bitari cya kabiri hariho ibintu by'imbonera kurivuwari bashobora gutera ubwoba abo bantu nishe ikibazo cya mbere nabona nkibitse yuko nk'uko ariko yabivuga abantu bahunguka bari imice ibiri aha nagomba kwereka no kwibuka ariko yafungira ibyo biharuro bajya baraduze babesha muri gahaseri n'ahandi uretse ko bongera ko ibiharuro bitari ibyo hari n'abafata abantu bahungira atari bwatahuke muri wa mugambi wa mbere bagaca bateranya bagaca babwira abantu ko abantu bahundi mu 2015 ko aratari ibyo aha nabo kare ko mikambye mu Buganda aho hari abantu bakera n'abubu ugaca usanga ariyo bariko baratanga amakuru kwizangurukana bumenyi bateranya ibyo biharuro bagaca bavuga ngo bihunde abantu bagomba bahunga ibiharuro bigeze mu Buganda ngo mugambi ko aratari ibyo aha rero nagenda muhumurize ku mugwi w'abantu bahunze mu 2015 n'icyubahiro yatanze itegeko nta muntu umwe afise gufata itongo ry'uwaho bitanze yiwe ubikoze nawe nta n'ubutungane bukeneye ibintu kifata intwaro kuko ni ingingo leta yarafashe ingingo aho nta dugudu n'ibindi birajyamo ingo zirafatwa ku neza yamwe n'ibyo kandi yatahuka mu gihugu atarahumurije icya kabiri yaciye avuga hanyuma akabaho mu gihugu w'abahunze kera bagasanga harimo ibintu byabo bihari ndetse abitunganije hariho umugwi bita senetede uvuga komisiyo nasiyonali de kirewotiridi ubundi ukabatunganiriza ukaraba ngene umuhanisha abo bantu n'ingene umwe wese yakira ibyiwe kugira ngo babane mu mahoro iyo ingingo senetede yafashe barashoboye kuyumvikana batayemye bimwe mu byo atabyemeye yajya mu ngiro ariko hariho senetede idasanzwe leta yashinze kugira ngo ntihagire n'umwe wundi wizamo ikanonosorwa
tugerageje gusozera mushinga nayo icyo kibazo gihambaye cyane Cedric yavuze cerekeye inyigisho zitangwa kugira ngo abasangwa abasigaye bashobore kwakira neza abariko baratahuka murazigira
yavuze izindi ngo zo gutera ubwoba nagiranganze abantu bose kuri mbabare kwiragira ariko yatwumviza ndabakure mu mutwe nicyo ko bafashe izina ryo guharuka urutse mbwa muri ku butegetsi bavuga ngo ni ikindi kintu cy'igikoko ikona irafite abagerere hari abafite ibyuma by'indege ni izina ry'ugwaruka ruri muri uwo mugambi harimo n'abantu bafite imyaka 35 rero si abantu b'igikoko aha rero mbuga aragira mpumurize aba ugwaruka rwose sivuga ngo imenera kure cyane rwabwo mu migambi yose baba abanyeshuri batari abanyeshuri ubu hatangiye inyigisho zo kwigishwa ugwaruka rwose gukunda igihugu ubu tuvuga n'abashikiranganji bose intara zigaragara basanzwe bakurikirana bariko barakurikirana ibibashimikirwa rw'ibigo rwaruka bagwigisha n'ushobora ko wateguye agatabo karimo inyigisho zitomoye irebeza ko iby'urufatiro bafatira ko mu kwigisha urwaruka ubu tuvuga n'amakomine yose y'igihugu ibikorwa nyizina byatanzwe kugeza 2015 by'ubukwezi aha mu byo bigishwa harimo n'urukundo harimo no kwakira bene wanyu bahungutse n'abandi benshi uri gukunda igihugu ugakora uri muri bukacu kuva mu buruhuko ibyo niko birakorwa hari kaje mbere zinadufasha n'ababuza vuba kubakira no mu kubashikana iwawe
urakoze cyane rwose mushinga nahe Terence ntahiraje mu bushikiranganji b'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi yari karagerageza kudusigurira no kutubwira uko biteguriye kwakira impunzi z'abarundi ziriko ziratahuka muri iki gihe. Ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka muri kino kiganiro muri Sanga Mukunda cyane. Ndashimiye abadufashije no mu buhinga bw'ivyuma. Mbararike mubandanye mwumviriza Ijwi rya Amerika Radio yanyu.